radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Uganda, abana batandatu bakomoka mu muryango umwe banduye indwara ya Ebola. Abo bana bigaga mu mashuri atatu ari mu murwa mukuru Kampala. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urashinje ingabo za leta ya Congo gukora ibyaha byibasira inyoko muntu, ugasaba Loni gukora iperereza. Leta ya Tanzania ikomeje gushakisha amafaranga yo gukomeza umugambi wayo gutahukana impunzi z'abarundi.
Uko batohemereza mengo n'ingufu zirimo, none wumva abatarwo kwibukana bobo. Mugabo turetse n'icyo, umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi.
Abarebwa n'icyo kibazo nabo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Amakuru ya Treka Tere muri Iran aho inagonzwa zitira idini rya Kiislamu ziganje igitero carayigi hitanye abantu 15 muri ico gihugu. Ico gitero cagabwe ku musigiti witwa Shah Shakar uri mu gisagara ca Shiraz. Ni musigiti usengerwa ko ahanini n'abari mu bwoko bw'abashiyita. Amaze kumenyekana ko bakomereke muri ico gitero ni 40. Iyo nyamakuru zegukira leta muri Indani bikaba byavuze ko ari igitero c'iterabwoba. Babiri mu bakekwa kuba bagaze ico gitero batawe muri yompi. Tuve muri Irani tuja ku mugabane wa Afrika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko kuva abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bikoze ku bacangiro b'Uburusiya mu byo gucungera umutekano bari muri sosiyete yitwa Wagner. Umutekano watosekaye cyane muri ico gihugu. Hicegera c'umushikiranganji ajuje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ariwe Madame Victoria Nuland yayivuze akimara kuva mu rugendo yari amazemo iminsi mu karere ka Sahel. Umutegetsi yagendeye ibihugu bitandukanye birimwo Mali. Mu kiganiro cabereye ku buhinga bwa none yagize ati ukuba abacangiro b'Uburusiya bari ku butaka bwa Mali birabangamira ibikorwa vya Amerika mu byo gutuza intagondwa za jihadist. Kuva abacangiro bagera ku butaka bwa Mali, ibitero vy'iterabwoba vyariyongereye muri ano mezi atandatu aheze. Ivyo bitero vyiyongereye kugera ku bice 30%. Ni mu gihe abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bo yamara bimeza ku mutekano wateye imbere ugeranije n'uko vyari imbere. Bahindukiriye ku Burusiya nyuma yo kwirukana abasirikare b'u Faransa. Bemeza ko umukenyuro bahinduye wafashije guhangana n'abajihadist. Icegera c'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Victoria Nuland akavuga ko yabwiye abategetsi ba Mali impungenge Amerika ifise ku gukorana kwa Mali n'abacangiro b'Uburusiya. Muri izo mpungenge harimwo abacangiro b'Uburusiya botsa igitutu Mali bayisaba kugabanya ingabo za ONU ku butaka bwayo. Abatandukanye babagiriza guhohotera abasivile ba Mali n'ibihugu bibanye vya Mali vyavuze ko bitabizigiye na gato. Turabandaniriza ku mugabane wa Afrika tuvuga ivy'ibiganiro muri Ethiopia. Ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International rigabisha ko intambara ishobora kongera gushuha hagati impande zishamiranye muri Ethiopia. Amnesty International igabishije mu gihe ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigamije guhagarika ingwano imaze imyaka ibiri hagati y'igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bw'igihugu kuno wa kane biza kwinjira mu munsi wavyo wa gatatu. Ivugirwa muri ivyo biganiro biriko bibera muri Afrika y'Epfo bikaba bihagarikiwe n'umuryango umwe bwa Afrika vyagize ibanga rikomeye. Bike mu vy'umukuru wa komisiyo y'umwe bwa Afrika Musafaki hamaze kuvuga harimo gushima inguvu z'abatandukanye mu kuvana mu nzira intambara no gutuma Ethiopia yerekeza mu nzira y'amahoro no kunywana nyako igisirikare cya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bw'ico gihugu batana mu mitwe kuva mu mpera z'umwaka w'2020. Urugamba ukaba gwongeye gushuha mu kwa munani uno mwaka nyuma yo kumara amezi atanu batanze agahengwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ikavuga ko uko kongera gutana mu mitwe kwatumye idashobora kubandanya gushira imfashanyo abanyagihugu bazikeneye. President Rusia Vladimir Putin yabonetse kumbonesha kure igihugu ciwe ariko akurikirana imyimenyerezo y'ingabo z'u Rusiya zikoresha ibirwanisho roho nyanganda birimo yifise umara bwa nuclear. Ingabo zabonetse kuri televiziyo y'igihugu mu Rusiya ziri mu murugwi ujejo kwivuna igihe cyose hagabwe ibitero roho nyanganda ku butaka bw'ico gihugu. Muri iyo myimenyerezo umushikiranganje wo kwivuna abansi u Rusiya yazaracishamwo agira amajambo atandukanye avuga yongera yerekana ibigwanisho Rusiya bufise birimo ivya nuclear biteregwa mu mazi, indege z'ingwano zinini cyane, ubwato bushobora gutera ibisasu vya missile n'ibindi. Imyimenyerezo ibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze iminsi igabisha ko Rusiya bushobora kugaba ibitero roho nyanganda muri Ukraine. Urusiya nabwo bwemeza ko ahubwo hari Ukraine ifise umugambi wo kuminjagura ibisasu roho nyanganda ku butaka bwabwo. Hambavu ya Amerika, ibihugu byo mu burengero birimo Ubwongereza vyamirira kure ivyo vyagejeje ivyo Rusiya ishamwe ryo kwivunira umwansi hamwe hagati ibihugu byo mu burengero NATO mu mpfunyadupfunyo ribicije ku munyamabanga waryo ryagabishije Rusiya rivuga ko buri ko bwitoza utunyoni mu migambi mibi bufitiye Ukraine. Tugarutse ku makuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, president w'ikino gihugu Joe Biden yaraye yakiriye mugenzi we wa Israel Isaac Herzog mu mubonano wabereye ku kirimba cha Biden Washington DC. Abategetsi bayaze ku bibazo bitandukanye birimo by'umutekano mu makungu, ibibazo bitandukanye abategetsi bavuga kuri ko biterwa na Irani n'ingene Israel yogira uruhara ruboneka mu karere k'ibihugu vya Barabu. President w'Amerika Joe Biden yabwiye Isaac Herzog atwara Israel ko Amerika izokwa mifasha ico gihugu igihe cyose bizoba ngombwa. Herzog nawe imbere y'abamenyesha makuru amwishura ko ubucuti bwa Israel na Amerika na ntaryo buzokwama bwafashije ivyo bihugu kurengera ibishobora kubitandukanya mu vya politiki. Mu ntango z'uku kwezi kwa cumi, Amerika yaragize uruhara mu kugerageza kumvikanisha Israel na Libani ku matati ivyo bihugu vyarimwo muravyibuka, mu gihe vyitezwe ko uno musi kwa kane hashobora kuboneka amasezerano azaherekeza uko kumvikana. Biden yashimiye Herzog amubwira ko yabigizemo uruhara n'ubutwari bwinshi. Professor Jonathan Reynolds atwara igisata ca politike kuri kaminuza Bar-Ilan yegukira Leta ya Israel aho yabwiye ijwi ry'Amerika ko umubano wa Biden na Herzog ufise vyinshi usiguye cane cane ko ubaye mu gihe ivyo bihugu uko ari bibiri bisigaje indwi nke cane bikaja mu matora.
Urakoze Diane, ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi y'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio yacu vewa.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Uganda abana batandatu bakomoka mu muryango umwe banduye indwara ya Ebola. Abashinzwe ubuzima muri icyo gihugu baravuga ko abo bana banduye bamaze guhura n'umuntu wo mu muryango wari wabasuye aturutse mu karere kamwe mu turere twagaragayemo iyo ndwara. Abo bana bigaga mu mashuri atatu ane mu murwa mukuru Kampala. Minisitiri w'ubuzima Jane Rusachenga aravuga ko ateye impungenge n'ikwirakwira ry'iyo ndwara mu mijyi. Abagira kuri 15 bamaze kuyandura mu mujyi wa Kampala. Kuva yadutse mu kwezi kwa cyenda imaze guhitana abantu 30 ku bantu 109 bayanduye virusi ya Ebola iboneka muri Uganda. Ni yaturutse muri Sudani na n'ubu nta rukingo rwayo ruraboneka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba za M23 urasaba komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni gukora iperereza ku byaha byibasiye inyokomuntu. Ivuga ko birimo gukorwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo. Hagati aho Kongo n'u Rwanda bakomeje kwitana bamwana ku kibazo cy'uyu mutwe urwanira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Temisokle Mutijima.
Kuwa mbere wiki cyumweru nibwo leta y'u Rwanda yari yasohoye itangazo ishinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurenga ku by'icyo gihugu gituranye cyemeye byo gukemura ibibazo by'umutekano muke binyuze mu nzira y'ibiganiro na diplomasi kikaba cyarahisemo gukoresha ingufu za gisirikare. Muri iryo tangazo kandi u Rwanda rwashinjaga igisirikare cya Kongo FRDC gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo nwa FDLR. U Rwanda rwakunze gushinja kurugaba ibitero runavuga kugizwe n'abahunze bakoze genocide mu 1994. U Rwanda ruvuga ko kongera kubura ibitero ku mutwe wa M23 ku gisirikare cya Kongo biciye kubiri n'uburyo bwari bwemeranyijweho ku rwego rw'akarere mu gukemura ibibazo burimo n'inzira z'ibiganiro by'i Nairobi muri Kenya ni Rwanda muri Angola. Muri ritangazo kandi leta y'u Rwanda yavuze ko amagambo ahembera urwango rushingiye ku bwoko n'ikoreshwa ry'imbunda ziremereye igisirikare cya Kongo kirasa mu duce two ku mipaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda hamwe n'ibirego rushinjwa bidafite ishingiro bidakwiye kwihanganirwa. Mu gusoza u Rwanda ruvuga ko nubwo rukomeje gushotorwa n'abategetsi ba Kongo n'igisirikare cyayo ariko rwongera gushimangira gutanga umusanzu warwo mu gukemura ibibazo by'umutekano binyuze mu nzira y'ibiganiro hashingiwe ku byemeranyijweho ku rwego rw'akarere. Nyamara ko rutazahwema kwamagana gukomeza guhindurwa igitambo rutwererwa ibibazo bwite bya Kongo ubwayo. Kuri uyu wa kabiri mu gusubiza kuri ibi leta ya Kongo nayo binyuze mu biro by'umuvugizi wayo akaba na minisitiri w'itumanaho Bwana Patrick Muyaya Katembwe yasohoye itangazo ryamagana icyo yise imvugo zuje uburyarya z'u Rwanda n'ibikorwa by'igisirikare cyarwo ku butaka bwa Kongo. Muri iryo tangazo leta ya Kongo ifata ibyatangajwe n'u Rwanda nk'ikindi gihamya cy'uko rwiyemerera ko ari rwo rushyigikira M23. Itangazo riti wakwiyumvisha ute ko leta y'amahanga ivugira umutwe w'iterabwoba ukorera mu kindi gihugu. Leta ya Kongo ikavuga ko itiyumvisha uburyo igisirikare cy'igihugu cyakwangirwa kuzuza inshingano gihabwa n'itegeko nshinga zo kurinda abaturage bacyo n'inzego z'igihugu ibyihebe bigenzwa no kubiba urupfu n'ukwiheba mu baturage. Kongo iravuga ku myitwarire y'u Rwanda na perezida warwo Paul Kagame mu kibazo cya M23 igaragaza mu buryo buhagije gahunda yarwo yo gukomeza kwivanga mu bibazo bwite bya Kongo rugamije ko mu burasirazuba bw'iki gihugu haguma icyuka cy'ubwoba ngo rukomeze ubusahuzi bwamenyekanye hose ku ruhando mpuzamahanga. Leta ya Kongo kandi irashinja u Rwanda kugaragaza imyitwarire ivuguruza ibyo rwiyemeje mu biganiro by'amahoro bitandukanye kuva ku by'i Nairobi, i Rwanda ndetse no mu nama bakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda bagiranye na perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hose Kongo ikavuga ko impande zirebwa n'ikibazo ziyemeje kurandura imitwe yose yitwaje intwaro harimo na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iri tangazo inahakana ibyishinjwa n'u Rwanda byo kubiba inzangano zishingiye ku bwoko. Ku bw'iki gihugu ibyo ni ibinyoma bikwirakwizwa n'u Rwanda hagamijwe gucamo ibice abaturage ba Kongo. Ku bindi umuvugizi wa leta ya Kongo yagarutseho kandi yashinje M23 kwiyitirira kurinda abaturage nyamara ahubwo abaturage benshi barahunze uwo mutwe abandi bakicwa bunyamaswa. Bwana Patrick Muyaya Katembwe umuvugizi wa leta ya Kongo asoza iritangaza avuga ko igihugu cye cyongeye gushimangira ubushake bwacyo mu kubaha ibikubiye mu nzira zose z'ibiganiro by'amahoro ariko kandi gitsimbaraye ku guhagarika ibyaha n'ibikorwa by'iterabwoba birimo gukorwa n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Nyamara umutwe wa M23 nawo mu ibaruwa wandikiye umukuru wa kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu Ijwi rya Amerika ifitiye kopi urashinja igisirikare cya leta ya Kongo FRDC ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage b'abasivili no kurenga ku mahame mpuzamahanga agenga intambara. Muri ibaruwa hararondorwa amahantu hatandukanye ho muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru igisirikare cya Kongo cyakoresheje ibibunda biremereye mu kurasa ku basivili mu ntambara yamaze iminsi itanu hagati y'itariki ya 20 na 24 y'uku kwezi kwa 10. Umutwe wa M23 kandi uranarondora amwe mu mazina y'abantu baba barahitanywe n'ibyo bisasu ndetse ukavuga ko bimwe byanaguye hakurya y'umupaka mu gihugu gituranyi cya Uganda. Muri ibaruwa M23 irashinja igisirikare cya Kongo kwifatikanya n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero ku baturage b'abasivili. Uretse kugaba ibitero ku basivili, M23 iranashinja igisirikare cya leta gufunga inzira yari yagenewe kunyuzwa mu bufasha bw'ibikorwa by'ubutabazi. M23 ikaba yasabye umukuru wa kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryihariye kuri ibyo byaha byose byo mu ntambara birimo gukorwa n'igisirikare cya leta ku baturage cyakabaye kirinda. Intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 uvuga ko haranira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yongeye kubura kuva mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike nta mirwano. Hashize amezi atatu umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Bunagana wo ku mupaka Kongo ihana na Uganda n'uduce tundi tuwegereye muri teritwari ya Rucuru. Imirwano yubuye mu gihe hari hamaze imyigaragambyo y'abaturage hirya no hino mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo basaba ko Bunagana yabohozwa ikavanwa mu maboko y'izo nyeshyamba.
Urakoze Temistocle Mutijima mushiki umwami w'Ubwongereza igikomangoma Anne n'umugabo we bakomeje uruzinduko muri Uganda kuri uwa kane barasura inkambi impunzi ya Changwali mu burengerazuba bwa Uganda kuwa gatatu basura inkambi impunzi ya Nakivale yahatangirije ku mugaragaro bahimpunzi. Inkuru irambuye igina shusi bahizi.
Umuganwa kazi Anne n'umugabo we bari mu ruzinduko rw'iminsi ne mu gihugu aho barimo gusura ibikorwa bitandukanye biterwa inkunga n'umuryango usanzwe utabara imbabare muri Uganda. Bimwe muri ibyo bikorwa birimo nkambi z'impunzi zitandukanye mu gihugu. Anna n'umwe mu bana banyakwigendera umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni nawe mukobwa wenyine umwamikazi yabyaye. Komiseri ushinzwe impunzi bwana Douglas Asimwe yatangarijwe irya Amerika ko uyu muganwa kazi Anna n'umugabo we Tim Lawrence batangije kumugaragara banki izwi nka Opportunity itanga inguzanyo ku mpunzi ikanaziha amahugurwa ajyanye n'ubucuruzi. Iyi banki iri mu yandi mashyirahamwe ku isi umuganwa kazi Anna ayoboye. Ati inkunga ishyigikira imishinga itandukanye nko gufasha abana b'impunzi batishoboye. Iyo ni imwe mu mishinga yaje gusura. Yatangiye kandi ku mugaragaro banki yitwa Opportunity yashinzwe mu nkambi kuva mu 2019 mu rwego rwo gushyigikira impunzi mu iterambere. Iyi banki isanzwe ifasha impunzi ibaha inguzanyo no kubafasha kuzigama mu mafaranga yabo kandi ikanabaha amahugurwa ku bijyanye no kumenya imari. Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu mpunzi nka Kivale iki banki ibamariye mu iterambere ryabo.
Opportunity Bank iguriza abantu bafite ibyo bacuruza cyangwa badandaza kandi bakaza kubagenzura bakareba niba batazashobora kwambura, batazashobora kunyaga, bakabaha amafaranga bakurikije ibyo bakora. Bakagenda bishyura buri kwezi. Buri kwezi bagenda bishyura amafaranga ariko bishyura amafaranga 2%. Mvuga ngo ha 100 ubishyura 120. Ariko kandi Opportunity Bank irahanitwa Base Camp gusa Rubondo naho barayikeneye, Juru naho barayikeneye kugira ngo ibikorwa byayo bigere ku bantu bose.
Nkuko byatangajwe na komiseri kwakira abashyitsi nk'aba muri iki gihe igihugu kirimo guhangana n'ikibazo cy'impunzi zirimo guhunga muri iyi minsi ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragaza ubushake bw'isi bwo gushakira umuti ikibazo cy'impunzi. Icyakora zimwe mu mpunzi muri Nakivale ntizigeze zimenya ko zari zifite umushyitsi ukomeye nk'uwo kandi ntizemererwa kumubona no kuganira nawe.
Zinduhugwa we Nakivale bavuze ngo ni umukobwa w'umwamikazi ngo yaje gusura inkambi, gutembera mu nkambi, ariko nyine nta makuru yabyo tuzi cyane. Ikidasanzwe nyine ni uko mbona abasirikare buri mwanya wari wose hose bahazengurutse abasirikare ngo ni sekirite data, niko nabyumvise. Munasiteri ntacyo ntiravuga kugeza iyi saha, sinzi nimba baza kutubwira yagiye yatashe, ariko byari kuba byiza abonanye n'impunzi bakamubwira ibibazo bihari.
Aho ko impunzi babyakiriye na bari bateze yuko bashaka kubona umushyitsi wo kuvugana nawe, ariko ntabwo yigeze babasha kuvugana nawe. Baje basura mu kigo cya UN bavuga n'abakuru, barangije arongera avamo asura kuri Opportunity Bank, arongera avamo afata isafari asubirayo, ariko nta muntu yigeze avugana nawe. N'abagerageje kuvugana nawe ntabwo yigeze bamubona, kuko abasirikare bari bahari n'abapolisi nta muntu wemera ngo bavugane nawe. Yagiranye inama na bakamandati n'ubuyobozi bwa hano mu Buganda. Mu makuru dukeka turakeka yuko ari umukobwa wa Charles, umwami w'Ubwongereza wari waje gutembera hano, ariko icyari cyangwa nyine ntabwo twakimenya neza. Twifuzaga yuko nyine twatwa guhura nawe tukamuha, tukavugana nawe cyangwa tukamutura ibibazo byacu, tukamubwira ko tubayeho mu buhungiro, tukamuha n'amabaro wenda akaba yatuvugiramo imbere, tukabona n'imibereho yacu, tukamubwira n'imibereho yacu ko tubayeho mu nkambi hano.
Ubu Uganda irimo kwakira impunzi nsha ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyongera ku zindi zirenga 400 nazo z'abanyekongo zisanzwe ziba muri Uganda nk'uko ubutegetsi bubivuga. Umuryango wita ku mpunzi HCR uvuga ko kuri ubu Uganda imaze kwakira impunzi zirenga 16,000 mu minsi 5 ishize bambukira ku mupaka wa Bunagana. Uyu muganwa akazukomoka mu bwami bw'Ubwongereza kuri uyu wa kane arasura indi nkambi impunzi ya Cyangwari mu burengerazuba bw'igihugu. Aho naho azasoma ibikorwa bijyanye no gufasha abana b'impunzi ndetse n'ikibazo rusange cy'impunzi. Nk'uko gahunda ye ibivuga, yagombaga gusura ishuri ry'abana batabona rirahitwa Mukono hafi ya Kampala. Icyakora ishuri ryagize impanuka y'umuriro mu ijoro ryo kuwa mbere wahitanye abana 11. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba azakomeza kurisura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Leta ya Tanzania ikomeje gushakisha amafaranga yo gukomeza umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu. Bamwe muri izo mpunzi baravuga ko igihe kitaragera cyo gutaha bagasaba kuguma muri Tanzania. Inkuru ya James Jovin.
Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Hamadi Yusuf Masauni, mu nama ya 73 iheruka kubera i Geneva mu Busuwisi, yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR amafaranga yo kubandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Gusa amafaranga akenewe muri icyo gikorwa cyo gutahukana ababyishakiye yashyizwe ku mugaragaro. Muri iyo nama yari iyobowe n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ryita ku mpunzi ku isi hose, Philippe Grand. Minisitiri Masauni yasiguye ko kuva Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi mu mwaka w'2020 amahoro yaragarutse, ari nayo mpamvu umugambi wo gutahukana impunzi utegereje zo kubandanya minsi yose. Gusa zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu isanga uwo mugambi wo gutahukana ababyishakiye udakurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, kiretse benshi baraburabuzwa kugira batahe naho icyo bahunze kitarakemuka.
N'imiryango yacu igacihoneramo.
Nkwa kweri himiriza mugabo ku bwawe batohunguka dukatamo abagiye mu Burundi agatwahunze yega ibitandukanye. Mugaha hoho yuweni yadufasha yofuma itugumiza hega fitwunguruza. Katora umugambi yonyene ikoreshe batoshimiye.
Twashima yuko ngaha botureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza. Naho baheza bamwe bafise ibibazo byinshi bibagoye. Aha twari twiyumvire yuko uko bo duhanatwe ubwicaro kuko twirukiye sipuba.
Icya mbere baravuga yuko tuhunguka ku bushake, mugabo bo bakaduhimiriza ko duhunguke twamaze tuyandikishe ku bwinshi. Nuko baduhimiriza nengo n'ingufu zirimo, none wumva abatari kutwibukana bobo. Mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi.
Ku bw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba Leta ya Tanzania na HCR gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gutahukana ababyishakiye mu gihe abandi basanga icyo bahunze kitarakemuka kugira nabo biyumvire gutaha.
Umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine mu bugwaneza ata mpaka zirimo, icyo ni cyo dusaba. Birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ibyo ni byo dusaba, katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu.
Ese twaje nasaba nkaho twoba nkaho ngeze n'abandi bose bo turabira kandi twicara mwaraha hari n'ahandi naho atadutwara hiyo hanze datahejwe mu bindi bihu bakatusabira ahantu nyine batuzigamire twicara tukagoma tukigumira aho nyene bakadufashiriza aho turi. Nishe twasabwa babonye bikwiye bidakwiye naho tuzogendeye twavuye nta ngora. Uko ruteye twiruka tujabuka madu ukuntu ruteye tujabuka
twararambiwe twosaba cyane cyane twobanza guhera ku kwaha UN n'ikorera mu bihugu byose niwo muco w'ijisho ry'impunzi. Yovugana na Leta y'u Burundi n'ibyo byiyumvira na simvuga mu ruhande rumwe ngira mvugire mu mpande zose. Badufate nk'uko turabavuka gihugu twavutse mu gihugu cy'u Burundi twahunga nk'uko abandi bose impunzi zose zihunga. Batwakire neza bongere batwongereza agafashanyo kariho dufasha tukamara iminsi dufashwa bongere baduhe iyo n'imiti nk'uko twavugwa twongere tuvugwe nka kurya naho twavugwa
naho umugambi wo gutahukana ababyishakiye ubandanya ariko ibitigiri byo gutahuka ku bushake byaragabanutse ku rugero runini muri iki gihe bivanye n'uko benshi basanga ico bahunze kitarakemuka mu bitigiri dukora se mu ndwi harataha barenga gato 87 mu gihe hambere aho harataha barenga 450 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Mukomeje kumva makuru y'iwanyu umuntara kwijwi ry'America mu Burundi. Abagabo bakora imyuga mu rwa mukuru w'intara ya Kayanza baragira inama bagenzi babo kwigisha imyuga bagore babo kugira ngo nabo bagire uruhare mu iterambere ry'ingo. Ni inkuru y'ijwi ry'America yabateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Juvenal Ndayishimiye ni umwe mu bagabo biyungunganya ku murwa mukuru w'intara ya Kayanza. Aho ahakorera umwuga wo gusenasana ibirato haraheze imyaka irenga 15 nkuko yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Muri kino gihe uwo mugabo w'imyaka 35 yacikurana uwo mwuga yarawigishije umukenyezi wiwe.
Ego ahahazi umugore nyene nakamwigishije abona ko ari ingirakamaro cyane, baragishona kabisa akakigira neza, nanjye nkora ndabyishimiye n'umukiriyaza ntabikenugweho ko ayo yagikoze cyose yasunze rika ragitunganya nyene nahageje kugira nakagira ivyo amarirako.
Izere konsiri uwo mukenyezi yigishijwe umwuga wo gushona ibirato afite ibyishimo kubasahiriza mu iterambere ry'urugo. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamutanze akorera uwo mwuga mu gahema kari hafi y'ivuriro ritoyi rya Kayanza.
Ni mwuga kandi abamenye nabaye wigishwe n'umutama wanje aranyigisha buke buke byo ntaramenya n'utwanzu nyene guhenda henda. Ariko nibyo ntaramenya ndashaka kuzabimenya kugira nanjye ntere imbere ndamufasha buke buke. We nashyize mushaka kugira ndabe kunda nyine ndabeshona kunda shyize mushaka ntiwabishobora nyine ushobora wamane kuguma wicaye mu muhira nta kintu uri kurakora.
Abakenyezi benshi b'abarundikazi bafite mu mitwe ko haya akazi kagenewe abagabo bonyine. Ababanyi ba Izere Konsiri bavuga ko batangarira akazi uwo mukenyezi akora wenyine mu bagabo isinzi ku murwa mukuru w'iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi.
Twabibonye neza kuko usanze ari wahari aragushonera ikirata amukamuha amafaranga. Eh, arabishoboye babiri basize hamwe rukwe ruratera imbere.
Umukenyezi yarashoboye na je yarasanaye kamambiri kandi yabitswe neza bitse nk'umuntu w'umugabo kandi nakazi keza kweri. Rubye atanze ku kazi n'umugabo urumba barakora rase.
Izere Konsiri na Juvenal Ndayishimiye ubu bose bakora umwuga wo gushona ibirato baribeshejeho mu muryango batarinze kuzera inze bafite akamo batera bubakanye.
Nico nabahana nuko bakora amaboko mu aho bakajya kurondera ari nk'ufise agatakaranda nk'utuvoka kabarishe ku ibarabara kugira na baronke ryajana ry'umunyu cyangwa ry'utuvoka. Nico nabahamagarira
abo bagabo twabahanura yuko icyo gihe basabigisha abakenyezi babo kumenya ubumenyi nabo basanga bafise kuko katana bahorana iyo umukenyezi umusigiye nk'umwuga kugira nawe abeho adahangayitse cyane nubwo batakubona.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe iby'ubutunzi ashimye intambwe abakenyezi bo muri iyo ntara bageze ko mu kwikenura. Justine Komeza Dusabe avuga ko mu ntwaro bashima ingene umukenyezi w'uyu munsi ariko akura amaboko mu mpuzu.
Umukenyezi wa kera nibyo yari umukenyezi wavuga ngo niwo mukiko, ariko uno munsi umukenyezi w'uno munsi arabona by'ukuri ko nawe ari kirumara mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'umuryango, mu iterambere ry'ukibano kandi bakabikora neza. Abakenyezi b'uno munsi barashobora gutunganya iby'amashyirahamwe bonyine bakitunganiriza n'abagabo batarimo. Nicyo gituma rero tubatera intege ahubwo kugira ngo babandane.
Na Sereni Ndayisaba arongoye ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu Kayanza atera intege abakenyezi kugira ngo bijukire ibikorwa byo kwiteza imbere. Kuri telefone asigura ko ibyo byotuma abo bakenyezi bahabwa ijambo n'abo bubakanye, reka mbere n'amabi bakorerwa mu ngo yogabanuka nk'uko arangiza bivuga.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Nibutse imwe mu ngingo z'aya makuru. Muri Uganda abana batandatu bakomoka mu muryango umwe banduye indwara ya Ebola. Abo bana bigaga mu mashuri atatu ari mu rwa mukuru Kampala. Kuva mu kwezi kwa cyenda abantu 109 nibo bamaze kwandura indwara ya Ebola muri Uganda. 30 yarabishe virusi ya Ebola iboneka muri Uganda yaturutse muri Sudani na n'ubu nta rukingo rwayo ururaboneka hano dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wafashije kubagezaho bashimiye kuba mukurikira radio ijwi ry'America buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi igihuru wavumbuyemo inka uhora ugikubita mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana